murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo muri iki gitondo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabasuhuza nshuti mu duce z'amatwi, mbaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma uyoboye iby'iki gitondo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari. Nyuma y'ibivugwa mu karere, turaza gukomereza ku kiganiro iwanyu mu ntara. Ikaze nanone ku biganiro byacu. Bakunze ijwi rya Amerika, ubu abanyamakuru twese tumaze ukwezi kurenga dukorera mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona imaze guhitana abantu barenga 190,000, mu gihe miliyoni 2,700,000 ku isi bayanduye. Hano muri Amerika honyine iyi virusi yafashe abantu 190,000, imaze kwica abarenga 50,000. Hari abakwibaza muti, none ko iyo mibare ari myinshi, ese mwe mubaho muti? Ubwoba si bwinshi? Aho mutuye hifasha hate? Muri make nibyo imibare iteye ubwoba, kandi natwe si ukuvuga ko dutuje. Kuba tudakorera ku cyicaro mu mujyi wa Washington DC nuko akarere kose karimo virusi ya corona yahakwiriye. Washington DC ni umujyi wa politiki urimo ibiro bya presidansi ya Amerika, ni urimo ingoro y'inteko ishinga amategeko ya Amerika, niho banki y'isi yose n'ikigega mpuzamahanga cy'imari bikorera, ni naho ijwi rya Amerika rikorera. Urebye ni nka kilometero imwe gusa kuva kuri kimwe muri ibyo byicaro ujya ku kindi. Tubasangize gato uko imibare yifashe. Mu karere kaguye kagizwe na Washington DC, leta ya Maryland na leta ya Virginia bamaze kwandura barenga 30,000. Mu mujyi wa Washington DC nyirizina abanduye virusi ya corona barenga 300,000. Muri leta ya Maryland na Virginia zituwemo n'abakozi benshi b'ijwi rya Amerika, ho byifashe bite? Muri leta ya Maryland abantu banduye virusi ya corona barenga 16,000, naho muri leta ya Virginia abanduye barenga 11,000. Abamaze gupfa kubera virusi ya corona muri ako karere kaguye barenga 2,200. Niyo mpamvu ikwirakwira ry'icyo cyorezo mu karere dukoreramo ryatumye hafatwa ingamba zikaze zo kwirinda. Dukomeje amakuru yacu yo mu karere, umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko polisi y'u Rwanda imaze gufungira amaherere abantu batabarika kuva hatangazwa amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya 2 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Abafunzwe bararegwa kuba bararenze kuri ayo mabwiriza. Inkuru ya Venice Nshimiyimana.
Kuva amabwiriza yo gukumira icyorezo cya virusi ya corona yatangazwa, igipolisi cy'u Rwanda kibinyujije ku rubuga rwa Twitter cyatangaje ko kutayubahiriza ifatwa bazacibwa amande cyangwa se bagafungwa. Gusa rero mu cyegeranyo cyashyizwe ahagaragara kuri uyu wa gatanu, umuryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu Human Rights Watch uravuga ko amabwiriza ya leta yo kwirinda COVID-19 adaha abashinzwe umutekano ubwisanzure busesuye bwiyibagiza amategeko bukanahohotera abaturage, ari nako abamaganya ku karengane batabwa muri yombi. Umuyobozi wa Human Rights Watch mu karere ka Afurika yo hagati Lewisimaje arahamagarira leta y'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gufunga abantu hadakurikijwe amategeko, hagakorwa iperereza ku babikora maze abagaragaye bagashyikirizwa ubutabera. Mu bafungiwe amaherere Human Rights Watch ivugamo abanyamakuru n'abakoresha imbuga mpuzambaga bagerageje kwamagana ihohoterwa rikorerwa abaturage, kandi banareba ko abashinzwe umutekano bagenzura. Nango ugaruka ku makuru ahawe y'abantu bishwe, abagore bafashwe ku ngufu n'abandi bahohotewe ku buryo bukomeye mu gihe kidasanzwe icyaguma mu rugo. Human Rights Watch yandika ko kuva ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa kane, abakoresha imbuga mpuzambaga bari barashyize mu majwi akarengane k'abaturage hamwe n'umushoferi wabo barafashwe, barafungwa, baregwa kuba barenze ku mabwiriza ya leta. Urugero rutangwa n'uwo muryango urengera uburenganzira bwa kiremwamuntu n'amashusho yatangajwe n'Ishema TV ikorera kuri YouTube ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kane, aho abagore batatu bahitwa muri Banyahe i Remera ya Kigali babwiye abanyamakuru ko abasirikare bagenzuraga ko gahunda guma mu rugo yubahirizwa babafashe ku ngufu. Human Rights Watch ikomeza ivuga ko abatuye muri ako gace bashoboye kuvugana bayibwiye ko hari abandi bagore benshi bafashwe ku ngufu, ariko bakaba badashaka kugira icyo batangaza. Umwe mu bakorewe ibya mfura mbi akaba yaratangarije Human Rights Watch ko hari umusirikare wamwihanije amubuza kugira icyo atangariza abanyamahanga. Human Rights Watch isaba abategetsi b'u Rwanda kuvuza abo bagore bafashwe ku ngufu no kubaba hafi kubera ihungabana ikongera uko muri iki gihe cy'icyorezo abagore n'abakobwa barushaho guhohoterwa. Minisiteri y'ingabo z'igihugu y'u Rwanda yatangaje ku itariki ya kane z'uku kwezi ko yatangije iperereza ku myitwarire y'ubugome yibasira abaturage yakozwe n'abasirikare bake kandi ko batanu batawe muri yombi. Gusa rero Shimandura Itoce vuga ko itabwa muri yombi ry'abanyamakuru ba Afrimax TV, Shema TV n'Umubavu TV batangaje amakuru ku ifatwa ku ngufu ry'abagore bo muri Banyahe n'ingaruka mbi z'amabwiriza yaguma mu rugo ku baturage barya ruko basohotse. Ibyo tabwa muri yombi rero ngo ni nko kwihorera. Ikongeraho ko abo banyamakuru bashyize ahagaragara uko ikibazo cyo guhatira abaturage kwimuka muri Banyahe giteye. Human Rights Watch ikomeza yibutsa Leta y'u Rwanda uko itangazamakuru ryigenga ryagombye kubasha kujora ibivugwa na Leta kandi rigatangaza amakuru afitiye akamaro rubanda nko gukorera iperereza ku ihohoterwa ry'abaturage rikozwe n'abashinzwe umutekano bakoresheje ibitangazamakuru. Ibyo ari byo byose uwo muryango urasaba Leta y'u Rwanda kurekura abanyamakuru batawe muri yombi bari mu kazi kabo. Mu cyegeranyo cyayo Human Rights Watch irakomoza kandi ku bantu bafungiwe kuri stade Umuganda ku Gisenyi bazira ko basohotse bajya guhaha. Ku itariki ya 15 z'uku kwezi Human Rights Watch yandikiye Minisitiri w'Ubutabera Johnston Businge akaba n'intumwa nkuru ya Leta isaba kumenya igishingirwaho kugira ngo abantu bafatwe bafungwe cyangwa se bacibwe amande ariko ntibabone igisubizo. N'ijwi rya Amerika ryasabye Minisitiri Johnston Businge kugira icyo avuga kuri iki cyegeranyo cya Human Rights Watch ariko ntarasubiza. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Mu Burundi ejo kuwa gatanu urukiko rw'ikirenga rwaburanishije mu bujurire urubanza rwa Germain Rukuki wakoreraga umuryango ACAT Burundi urwanya ihohoterwa rya muntu. Yafashwe mu mwaka w'2017 akatirwa gufungwa imyaka 32 umwaka ushize amaze guhamwa n'ibyaha birimo gukorana n'abahungabanya umutekano w'igihugu. Pierre Claver Niyonkuru arakomeza.
Germain Rukuki yahoze akorera ishami ACAT Burundi rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu yatawe muri yombi mu kwezi kw'indwi umwaka w'2017. Igipolisi camusanze muhiri we muri karitsiye ya gatandatu mu Ngagara mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Inyuma y'umwaka umwe Sentare Nkuru ya Komine Ntahangwa yamukatiye gufungwa imyaka 32 yagiriwe n'ibyaha bitandukanye harimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no kwifatanya n'abashatse gutembagaza ubutegetsi. Kuri uyu wa gatanu urubanza rwahamagajwe muri Sentare nayo inyuzwa y'igisagara ca Bujumbura. We n'abamwunganira bitwaye mu gisata ca gasamburamanza kugira ngo gitegeke Sentare ya mbere sambura urubanza rwa mbere maze arekugwe canke aburane yidegembya. Abamwunganira bashikirije Sentare ku ibyaha yagirizwa atabihuriye n'igihano Germain Rukuki yakatiwe. Maitre Jean-Claude Ntiburumunsi ajeje ubwisata c'amategeko muri ACAT Burundi ishirahamwe Germain Rukuki yakorera aradonagura amahinyu yashikirijwe Sentare muri iyo dosiye.
Urubanza rwa Germain Rukuki rwaranzwe n'uko mubuza uburenganzira bwo kwiregura nk'uko amategeko abitegekanya, twovuga ibwirizwa shingiro ka mbere n'itegeko igenga iburanishwa imanza z'ibyaha. Bakimwumviriza mu biro bikuru by'iperereza bamwankiye yuko agira n'umushingwamanza mwumviriza, hanyuma ariko ibyo bafatiye ngaho ka mbere atarose n'umwanya wo kuraba ko ibyo ariko aravuga ari byo byanditwe, akaba ari byo biza gukoreshwa mu masentare nk'uko umenga n'ibyemezo bya sentare kandi byafashwe hatisunzwe amategeko. Hari kandi ibivugwa n'umushikirizamanza ko Germain Rukuki yagiye ngo mu byo gutembagaza ubutegetsi akamwagiriza n'ibindi byaha bitagira ifatiro. Ahambere twovuga yuko mbere hari naho usanga umushikirizamanza ariko yagiriza ishyirahamwe ACAT Burundi mugabo ubundi mwanya ukabona ariko abyegeka kuri Germain Rukuki, hanyuma Germain Rukuki na ACAT Burundi nabo bari abantu babiri batandukanye. Twovuga mbere ikindi kintu gihambaye yuko umushikirizamanza yagiye arahindura ibyo yari yitwariye Germain Rukuki, cyane cyane mbere agasangazanye ibintu bishasha Germain Rukuki atigeze yumvirizwamo mu gihe urubanza rwari mu itohoza. Nibyo nyine bikaba biteye kubiri n'amategeko.
Ayo mahinyu ni nayo asubigwamo mwo n'uru nani mpuza makungu gw'abaharanira agateka kazina muntu ku isi FIDH Federation Internationale pour les droits de l'homme urunani FIDH rugaragaza ko igihano cyo gufungwa imyaka 32 cakatiwe Germain Rukuki ari cyo gihano cya Amerika iremereye cakatiwe uharanira agateka kazina muntu mu Burundi kuva igihugu cikukira n'igihano kiri hafi y'igihabwa abantu bagirizwa ubwicanyi bw'agahomera bunwa urunani FIDH rugaragaza ko ari nk'ubutumwa bwahawe abaharanira agateka kazina muntu bahunze igihugu kuyo hagira ufatwa muri bo yari kugirirwa nabi ishirame akate Burundi Germain Rukuki yakorera ririze ko abacamanza bo muri sentare ntayinyuzwa bazotegeka isubirwamo y'ubwo rubanza maze igihanira katiwe kikavaho canke kikagabanuka
akate Burundi rero rizeye yuko sentare ntayinyuzwa mu gisata cyacu cyagasamura manza na bujya ari sentare iri hejuru yandi masentare yose mu gihugu ko izobona ayo mahinyu yatuwe hanyuma igasamburwa rubanza kugira ngo yubahirize amategeko mu gihugu nakare ari nayo naco gikuru ihamagariwe twebwe muri akate turazi neza yuko Germain Rukuki atakintu cicaha na kimwe yo kwagirizwa gushikaho sentare y'urubanza go gufunga Germain Rukuki imyaka 32 kandi biboneka yuko atakabi atacaha yakoze tegetse ufitiye mashirahamwe yigenga aranira gato yakazi na muntu kuko byagaragaye imbere aho gashikaho afutwa ariko ikiyobaza ubutegetsi no munsi nuko abandanya akora agaragaze karakorerwa abanyagihugu iminsi yose kandi biriko bikorwa n'izo nzego za leta nyine
igihe yafatwa igipolisi cyeretse sentare inzandiko nyinshi zafatwe mu rugo rw'uwo mugabo yakorera kandi ihuriro ry'abashingwa manza ba Katolika mu Burundi Association des Juristes Catholiques de Burundi agatwara n'ishami ryitwa Njabutsa Tujane izo mpapuro ni nazo ubutungane bufatira ko mu kwerekana ko harimo izerekana ingene bagize imyerekano ubutegetsi bufata nk'imigumuko mu mwaka w'2015 boba baraguze ibigwanisho ibyayura mutwe n'injya bafungura igipolisi n'ubutungane kandi byerekana ko uwo mugabo yari mubaha amakuru oni n'ayandi mashirahamwe ku isi maze bagasohora amaraporo ubutungane buvuga ko abahengamye ku Burundi urubanza rwo kuri uyu wa gatanu rwamaze umwanya muto kuko abacamanza b'igisata ca gasambura manza muri sentare na inyuzwa baciye bavuga ko bazofatira ku nzandiko zo kwiregura Germain Rukuki n'abamwunganira bagiye barashikiriza sentare biregura urubanza rwashezwe mu mwiherero ingingo ya nyuma izomenyekana mu minsi 60 iri imbere Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze Pierre Claver Niyonkuru n'umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu yimunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba n'ikambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Leta ya Uganda irategura kubuza abashoferi b'imodoka zitwara imizigo ziva hanze kwinjira mu gihugu mu rwego rwo gukumira virusi ya corona. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Inyashius Bahizi, umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Uganda.
Mu gihe umubare w'abanyagihugu banduye indwara ya corona ukomeje kugabanyuka kandi abenshi bakaba bamaze gukira no gusezererwa mu mavuriro, ibipimo by'ubuzima byakozwe muri iki cyumweru byose byerekana ko abantu batanu bamaze gufatwamo iyo ndwara ari abanyamahanga kandi b'abashoferi b'amakamyo. Ibi ntabwo byaguye neza abanyagihugu ku buryo bakomeje kubyinubira ku mbuga nkoranyambaga za interneti hamwe no mu itangazamakuru. Bamwe bavuga ko izo modoka zitwara imizigo ziturutse ku mwaro wa Mombasa muri Kenya hamwe no muri Tanzania zohagarikwa burundu. Mu kiganiro n'abanyamakuru, minisitiri ushinzwe ibibazo by'imbere mu gihugu Jeje Odongo yavuze ko ibyiyumviro by'abaturage bifite ishingiro, akaba leta yatangiye gushaka umuti wo gukemura icyo kibazo cy'abashoferi baturuka hanze.
On Tuesday, our tally
ati ku wa kabiri wa kino cy'umweru twabaraga abantu cyose. Ku munsi wa gatatu wakurikiyeho bari bageze 61, hamaze kwiyongeraho abantu batanu banduye kandi abo batanu bose bari abashoferi b'amakamyo, bane b'abanyakenya hamwe n'umwe w'umunyatanzania. Ubu turimo kwiga kuri gahunda yo kugira ngo umushoferi uzatwara imodoka kuva mu kindi gihugu akagera ku mupaka wacu azahasange undi mushoferi. hanyuma ya modoka yetu iramutse yari irimo gukomereza urugendo rwayo mu kindi gihugu uyu mushoferi nawe azageza kuri uwo mupaka nuko ahasanga undi mushoferi w'icyo gihugu nawe ayitware ibi nibyo tukirimo kwigaho kugeza ubu ministeri y'ubuzima yemeza ko hamaze kugaragara abandi bashoferi banduye babiri b'abanyatanzania baturutse ku mupaka wa Mutukura bongereye umubare w'abasanganywe virusi ya corona mu gihugu kugera kuri 63 ariko abashoferi batatu b'abanyakenya hamwe n'abandi babiri b'abanyatanzania bo akaba basubijwe iwabo abandi babiri bo akaba bakirimo kuvurirwa mu gihugu kuri uwo mubare w'abanduye abagera ku 10 nibo bakiri mu mavuriro kuko 46 bo barakize kandi abagera kuri 7 akaba bamaze gusubizwa mu bihugu byabo kugira ngo bavurirwe hafi no mu rugo ku byo guhagarika burundu izo modoka zitwara imizigo kutinjira mu gihugu perezida Museveni yaraherutse kuvuga ko kitashoboka kuko zitwara ibintu bya ngombwa kandi bikenewe cyane mu gihugu ndetse no mu bihugu by'ibituranyi aho zimwe muri izo modoka ziba zigarukira nyamara ariko kuri ubwo rwitangaza makuru rw'ishyaka riri ku butegetsi NRM hari inkuru yuko umukuru w'igihugu ari hafi gufata icyemezo cya nyuma kigiye gukemura iki kibazo burundu ariko ntabwo byamenyekanye neza ari cyo guhagarika izo modoka ziturutse hanze kutinjira mu gihugu perezida aramutse afashe icyo cyemezo ntabwo byagira ingaruka ku gihugu cya Uganda cyonyine ahubwo n'ibindi bihugu by'ibituranyi nka Sudani y'Epfo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo u Rwanda ndetse n'u Burundi bikoresha umuhanda wa Uganda kubona bimwe mu bintu bikura hanze biturutse i Mombasa ukurikije ministri Jeje Odong undi mugambi leta iteganya nuwo gukorera abatwara izo modoka ibipimo by'ubuzima byihuta bishobora kumenya uko amagara yabo yifashe mu minota 10 yonyine nuko abazima bagakomeza n'urugendo atariko ibyo bipimo birahenze cyane kuko bikenera idolari 65 kuri buri muntu ibivuze ko niba buri kamyo ibirimo abantu batatu byaba bivuze ko hapimwe abantu 3000 byaba bivuze ko hapimwe abantu 3000 byasaba leta amadolari 195,000 byo gukorera ibipimo abantu 3000 bakora muri izo modoka gusa buri munsi ikintu cyaba gihenze cyane ku gihugu yavuze ko ku mipaka ya Busia na Maraba hagati y'igihugu cya Uganda na Kenya hambukira amakamyo agera ku 1000 buri masaha 28 Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
mu Burundi leta irahamagarira intara zose z'igihugu kwegeranya imfashanyo zo kugoboka abantu bagera ku 30,000 basenyewe n'imyuzure Eloge Wilika neza aratubwira ibindi
imiryango yatejejwe zabo kiratse meke yaronsa amahirwe y'ukuja kwa kindaro mu duce tutakubiswe n'imyuzure yatumye uruzi rusizi ruhuma rukarenga inkombe ubigandagaje ku murango nijoro iruhande y'ibarabara Chaussée d'Uvira rihuza umugwa mukuru w'ubutunzi w'Uburundi Bujumbura n'igisagara cha Uvira muri Kivu ya majepfo mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aba bagizwa hanini n'abirimizi bemeza ko batagira icyepfo cha ruguru
turakenye ifungurwa ibyombo byatwawe byinshi ibyambagwa byaranyitse n'amazi menshi nta kimwe na kimwe noneho twikora
amazi naho twateye ibintu amazi naho yarahateye byaraba ibiharage bihe ibiharage biheteyo ibijumpu byaboreyeyo nta hantu naho dufise dute ahubwo inzara ihigiye kutwica n'uturi mu zindi twakuyeyo amazi ace yuzura abameshi aha rero turagowe n'icyo tujya niza niza kutuliro dushingara ku kaburimbo nka jewe nagiranze kuri ibiharage nateye nababuye akamazi agera hegagera iyo hejuru ntiworo bangura ntiworo na kimwe
tujyegwaha ugiyeyo agegwaha ibijumpu byari byeze ubu byose bibaye tabani byose byabaye amazi bica bibora bikanuka aha tugiye gushira ahubwo emwe sinzi giye kubaho gute nyene ko ari gupfa ubu ni ukwicwa n'inzara nta kundi hariho n'ibyimburwa twari twimburiye mu nzu bica birengerwa ko n'amazi ntizigira kepfo cya ruguru ubu ho nyene ntitugira ahantu dukika umusaya usafuriye ubusahani bwose ari gihe uwajabura agasahani kamwe nibyo nukuri tugiye kubaho nabi
abanyeshuri nabo mu gihe gice cya gatatu cy'umwaka w'ishuri cyatanguranye n'aya makuba ntibikibakundiye kubandanya nk'uko uyu muyabaga byigana
ntabwo dushobora kujya ku ishuri kuko amakaye yaranyagiwe yaratwawe ibintu byose byatwawe n'impuzu zijyana ku ishuri zose zaraguye ko n'amatafari nakuva kuwa mbere turagana ku ishuri ntabwo turonke ibifungurwa byiza nawe tubikura
bamwe nk'uyu mukenyezi basaba leta kubaronderera ikibanza babaregeranijwemo kugira ngo birinde indwara bashobora kuhandurira
mu gihe tukiri ngaha tworonswa ahantu twoba kugira ngo baturonse ubwo buzu bwa sugumwe n'amazi meza hama ikindi gihe leta idufashe mu mugongo babonye ko amazi yaheze bakadusubiza mu zacu
mukurindira abategetsi babaye baratabara uko bashoboye ku munsi wa kabiri abashikanganje umutekano n'intwaro yo hagati bajanye ifashanyo umwe wese uhereye kuri arenga yome bunyoni y'umutekano afatiye kucamukoze ko kurusha
turamire na cyane cyane abana kuko twasize bariko barayura n'ubu twasanze bariko barayura twashoboye kuronka udusuguti n'amata kugira ngo abana bashobore kuronka gahengo ababyeyi nabo nta kundi turaba turatubize mugabana ntibatwayagurire ko twaronse rero amakarato amajana atatu na mirongo itatu y'amata bene ikarato ijana na cumi na zitatu z'ibisuguti
Pascal barandagiye mugenzi we w'intwara yo hagati nawe ati
novuga mukanya isase leta yashoboye kwegeranya ibicishije muri bwa bushikiranganji bwo gufatara mu nda amatoni mirongo ibiri n'ane y'umuceri ntacyo itazogira kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo
urwo rukundo yarushimangije akarorero
twatanguye guhagurutsa izindi ntara kuko ibi bibabaye ko byarabaye n'ahandi abarundi iyo twarafashe umugambi mbere turanawandikaho gufatana mu nda intara zose rero tugiye kuzikorera urutonde rw'ingene zoshikana agafashanyo kabo umwe wese ashoboye kugeza kugira ngo abarundi bose babafate mu mugongo
uko gushyigikirwa uyu mupfasoni ntiyifuza kukwamamwo buri gihe mu gihe cy'imvura nk'uko bikunze kuba ku baba hafi ya Rusizi buri mwaka
kandi tugaca dusaba ko leta yadufata mu mugongo mu kudukorera urwo Rusizi barugomere hariho ukuntu bashobora kugomera nyine amazi kugira ngo ntazoyengure kudushwaramo kandi ikindi nacyo kubera amazu menshi yabomotse turasaba ko bodufasha nk'amabati kugira ngo twongere amazi akamye twongere dusubire mu zacu nkumbure turonke ukuntu twosanura
imvura y'umurengera imaze iminsi igwa uretse kuyatumye n'ikiyaga Tanganyika kirenga inkombe amazu n'ahakorerwa ubucuruzwa hakarengerwa ha Bujumbura no mu ntara z'ubumanuko bushyira uburengero no muri karitsiye yitwa Kajaga hafi y'ikibuga cy'indege mpuzamakungu citiriwe Melchior Ndadaye imiryango myinshi byabaye ngombwa ko yimuka kubera amazu ari mu bidengeri hari amasanamu y'abahaba yabonetse ku mbuga nkoranyambaga basozwa mu bwato imbere yo gutaha mu ngo zabo nk'uko bamengo bariko bajabutswa inzuzi cyangwa imigezi nyezina hirya mu ntara ya Bubanza hitwa Kiziuka kubera imvura nyinshi nyene umuntu umwe kuva ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze niwe amaze guhitanwa n'imisozi y'imishikano amabutike n'amazu arenga mirongo itatu n'ishuri rimwe byarabomotse imirimo itaramenyekana uburinganire na irononekara ku birometero hafi cumi na bitandatu uvuye mu Gatumba naho mu muji wa Uvira muri Congo n'imiburiburi abantu mirongo ine na batandatu barahitanwe n'imyuzura mu ntango z'iyi ndwi Eroje Urika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi imiryango itagengwa na leta ikorera hanze y'igihugu COSOM, FORSC, Ligue Teka, ACAT Burundi, APRODH na SOS Torture Burundi yibumbiye hamwe mu rugaga rwo gukurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu mbere y'amatora mu gihe cy'amatora na nyuma yayo mu itangazo bashyize ahagaragara bavuga ko kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa gatatu muri uyu mwaka abantu bishwe mu Burundi ari mirongo itandatu na batatu abandi cumi na bane barashimuswe baburirwa irengero bemeza ko bikorwa n'inzego z'umutekano za leta baramagana kandi ukutihanganirana muri politiki mu gihugu bateye muri gishyaka CNL riyobowe na depite Agaton Rwasa mu itangazo ryasohoye rivuga ko abayoboke baryo bicwa abandi bagatotezwa ni inkuru ya radiyo ijwi rya Amerika yafatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana
iryo tangazo mbwamwe se ntibashyize ahabona kuri uno wa kane ryerekana ko uko amatora yegereza ariko ibintu bitera by'inyuga kuvuga kwa politiki umuvugizi w'umugambwe yatanze uturorero tumwe tumwe tujanye no kutihanganirana hamwe n'agatotezo kagirirwa abanywanyi w'umugambwe Senel avugira
umugambwe Senel uratewe impungenge n'ingendo yo gufata gupfunga no guhohotera abanywanyi umugambwe washyize ku ntonde z'abitoza ku nzego zitandukanye co kimwe n'abazuhagararira umugambwe ku kazu k'itora bamaze gushyikirizwa umugwi ugiye gutegura amatora ku rwego rw'igihugu no mu ntara ikigaragara kandi giteye isoni ni uko abakora izo bikorwa bitukisha igihugu n'inzego zacyo ari bamwe mu nzego zirongoye umugambwe uri ku butegetsi nabo bacuditse bamwe mu bajejwe intwaro bakomoka muri uwo mugambwe bamwe mu rwaruka rukukira umugambwe uri ku butegetsi na bamwe mu bajejwe igendereza n'igipolisi kuvyerekeye abamaze kwicwa no kubugwa irengero tutiriwe turadondagura bose umugambwe sene uratanga uburorero mu ntara ya Bujumbura mu makubine ya Mubimbi Isare Mutimbuzi na Nyabiraba Ingozi mu makubine ya Marangara na Nyamurenza Igitega mu Jansoro Muyinga mu makubine ya Giteranyi Gasogwe na Butihinda mu Kayanza mu makubine ya Kayanza na Matongo mu Rumonge muri komine Rumonge mu gisagara cha Bujumbura mu Kamenge mu ntara ya Ruyigi komine ya Bweru Rutana muri komine ya Giharo Bubanza muri komine ya Gihanga Kirundo Cyangu
Aha, Transimani Rambona atangiye ibiharuro vyerekana ko abanywanyi b'umugambwe avugira itotezwa ryabo ataragaseseshwa rumuri afatira kubafungiye mu mabohero atandukanye baremintarijwe kugira bikunde ntibabandanye ibikorwa vya politike.
Amaremenanya akoregwe nyankamugayo n'abakunzi b'umugambwe sene aribonekeza ijya nino mu gihugu. Gutanga uburero nyarusange igitega muyira muri kanyosha mutimbuzi mishiha cankuzo karusi byanda muri bururi ndava na nyabihanga muri mwaro ikanahandi hari abapfungwa igihe kinini atawubagiriza batagira dosiye abandi manza zabo zikadindira canke nizigere ziburanishwa muri sentare hari nabetejwe n'ubutungane ariko ntibari kugwe bakaguma bavundiye mu mabohero gushika ubu mu gihugu cyose duharura abapfunzwe barenga amajana abiri bya nino mu gihugu
muri iryo tangazo kandi umugambwe senere uvuga kutangazwa n'ingene imvugo za bamwe na bamwe mu ndongozi z'imigambwe itandukanye zihamagarira abacanke bariya kwihanganirana zitandukanye nibera ku rubuga rwa politiki mani nambo navugira senere atanga karorero
mu nama mushiranganje ajejwe iz'imigambwe akunda gukoresha abanyamigambwe avuga imvugo nziza cyane agahamagarira inzego arongoye mu ntara no mu makomine yuko abantu boza barakorana abanyamigambwe bagakorana haba ikibazo kanaka ariko igitangaje nuko ayo majambo kenshi turabona kumenya ngo aherera hejuru tugiye hasi ugasanga siko biri ugasanga umukuru w'umutumba chef de zone cyangwa urongoye umugambo uri ku butegetsi cyangwa urongoye rwari umugambo uri ku butegetsi niwe wabujije kwikorwa kanaka kiba kandi cyakozwe hisunzwe amategeko cemeragize igihe twibaza imbega ubwo abo bantu koko barubaha inzego zibarongoye nta kuri umushyirangaje wavuga iki nta mutwe umutima akavuga iki tubanza kubona henshi buri amatari afata ingingo wasaga agakoranya n'abanye migambo bakavuga nizo ikorwa mukubwiye makomini ugasanga musanesi kwa ikara bikora nicyo cyo musanga musanesi abango jewe nta permanence y'umugambo ese nizo janga ukibaza none atanga kubera kandi uwo murongo yatanze intumbero
ibikorerwa abanywanyi b'umugambwe sene ntibibuza umugambwe sene kubandanya urugamba rwa politike no kwitegura amatora yimirije mu gihugu Terence Manirambona yibutse ibyavumerewe na kizigenza w'igihugu ku bijyanye n'amatora yimirije
bibutse ko nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi n'inzego za leta batahengeshanije kwizeza abarundi n'amakungu ko amatora y'uyu mwaka azobatekanye abere ku mugaragaro kandi arimo bose gusumba ayo gihugu kimaze gutunganya iyo ntumbero ni nziza kanatsinda n'ivyo abarundi bose bipfuza
kwiyamamariza amatora yaba y'umukuru w'igihugu aya bashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine biteganijwe kuzotangura kugenekereza ibya 77 za kuno kwezi kwa kane imigambwe ibiri ihanganye ku rubuga ariyo Sende David de Nasenel ikazugurura imyamamazo mu gihugu hagati Senel uzotanguza imyamamazo mu ntara ya Ngozi Sende David de nawo ukazugurura icyo gikorwa mu ntara ya Gitega
habaye iki mu mateka ku itariki nk'iyi hashize imyaka 40 yuzuye neza abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagerageje kubohoza ingwate z'abanyamerika bari bafungiye muri ambasade yabo muri Irani ariko birabananira Venuste Nshimiyimana
ubwo hari hashize amezi atandatu ikibazo cy'ingwate z'abanyamerika zari imbohe muri Irani cyarabaye insobe inzira zose z'ubugururangingo diplomasi zarabaye imfabusa nibwo President Jimmy Carter yasabye ko hakoherezwa ingabo zo kubabohoza igihe igikorwa cyari kigiye gutangira indege za kajugujugu eshatu ku munani zari zoherejwe zananiwe guhaguruka ubwo rero umugambi wahise uburizwamo kandi bari ku butaka bwa Irani maze mu gihe bageragezaga gusubira iyo bavuye kajugujugu imwe igongana n'imwe mu ndege nini esheshatu zari zazanye ingabo maze abasirikare umunani bahita bahasiga ubuzima abandi batanu barakomereka bwarakeye President Jimmy Carter akoresha ikiganiro kigenewe abanyamakuru yemera ko ibyabaye ariwe wabibarwaho ingwate zaje kurekurwa hashize indi minsi 270.
Venisto Shimimana urakoze shuti namwe mwese rwose ndabashimiye cyane iwanyu mu ntara rero naha ihumurije mukomeze mugubwe neza nandi makuru n'ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mugira amahoro n'amahirwe murakarama
abakomeje kutwumva mu masagonda make isa 12 murumva ikiganiro cyo muziki tubagezaho buri wa gatandatu.